Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ubwongereza bwahaye u Rwanda miliyoni 100 z'amapaundi uyu mwaka, yongera ku yandi miliyoni 140 kugira ngo bujye bwoherezayo abimukira n'abasaba ubuhungiro. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, centre ya Mushaki yigaruriwe n'umutwe wa M23.
Baturamukije mu gitondo kare kare turi kumva amabombe, abaturage dusaba nkaho tuvuyemo. None muri iki gicamunsi bibaye ngombwa ko aba FARDC n'abazalendu bava mu centre. Muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu centre y'Mushaki.
Umwe mu baturage bahunze Mushaki mu ntara ya Rumonge mu murwa mukuru w'iyo ntara, ahakorerwa imirimo y'uburobyi, haravugwa isuku nke.
Keshi tukumbye kuhirira twigira mu ikontineri ginaho cyacaye tukikinga ibyo bitu byasambutse. Nta handi dufise tuca, nta hariho kukubwira aho mu mpango zabo ntibakwemerera.
Umwe mu bakorera uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ubwongereza bwahaye u Rwanda miliyoni 100 z'amapaundi uyu mwaka, yongera ku yandi miliyoni 140 kugira ngo bujye bwoherezayo abimukira n'abasaba ubuhungiro. Byatangajwe n'umukozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Sir Matthew Rycroft, binyuze mu ibaruwa yandikiye abadepite. Avuga ko izindi miliyoni 100 z'icyo mu kwezi kwa kane, yavuze kandi ko andi miliyoni 50 zishyurwa umwaka utaha, yose hamwe akazaba abaye miliyoni 290. Ibyo byamenyekanye nyuma y'ikiganiro Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane, akavuga ko yiteguye kunoza gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Minisitiri ushinzwe abimukira w'Ubwongereza Robert Jenrick yeguye ku mirimo ye kuri uyu wa gatatu. Andi makuru avuga rya hino ku isi ndukwe na Eugene Mukankunshi na Fidele Niyongabo. Muri Irani, urukiko rwategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwishyura amadolari hafi miliyari 50 y'indishyi z'akababaro kubera kwica General Kasim Suleiman.
Ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere 2020, uwari Perezida Donald Trump yategetse ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurasa General Kasim Suleiman. Drone yamwiciye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Baghdad, umurwa mukuru wa Iraq. Icyo gihe Suleiman yarahanyuze ari mu nzira ava muri Siriya ataha iwabo muri Iran. Yari umugaba mukuru w'ishami ry'ingabo za Irani zirwana hanze y'igihugu gusa. Yari afite imyaka 62 y'amavuko. Hafi imyaka 4 nyuma yaho, urukiko rw'Iterani rwaciye urubanza kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru ruhamya icyaha cyo kumwica guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu bagera kuri 40 barimo Donald Trump n'abari abaminisitiri b'Amerika b'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo n'ingabo Mark Esper. Rwaciye iteka ko guverinoma ya Amerika igomba kwishyura amadolari miliyari 49 na miliyoni 700 y'igihano indishyi z'akababaro n'indishyi z'ibintu byangiritse mu gitero cya drone ya Amerika. Ikinyamakuru cy'ubucamanza bwa Irani cyitwa Mizan kivuga ko uru rubanza rwaturutse ku kirego cy'abanyayirani barenga 300,000. Naho mu kwezi kwa mbere 2021, mu rwego rwa nkete ku gitero cyahitanye General Suleiman, umucamanza w'urwego ngenzacyaha rw'i Baghdad yasohoye impapuro zo guta muri yombi Donald Trump warushigaje iminsi mike kugira ngo ave ku butegetsi.
Sierra Leone yashinguye imibiri 18 y'abari bagize ingabo z'umutekano biciwe mu cyo guverinoma yise igeragezwa rya kudeta mu cyumweru gishize.
Julius Maada Bio yari mu muhango wo gushyingura abasoda 16 mu ofisiye mu gipolisi n'umwe mu barindagagereza bashyinguwe mu irimbi rya gisirikari i Freetown, nk'uko minisitiri w'itangazamakuru Chenor Ba yabivuze. Imiryango iri mu gahinda nayo yari hari, hamwe n'abanyamadini, abari bahagarariye igisirikari n'abari bahagarariye igipolisi, mu gihe abantu 100 bari batonze umurongo kuri iryo rimbi bagiye guha icyubahiro abatakaje ubuzima. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byabivuze, abari babunamiye bari bifatanyije mu gahinda n'ababuze ababo bitangiye akazi bubahirije inshingano zabo. Bahaye icyubahiro bagenzi babo bitabye Imana batanze ubuzima bwabo barengera demokarasi. Biyo yavuze ku bitambo byabo bitazaba imfabusa. Mu masaha ya mu gitondo ku itariki 26 y'ukwezi gushize kwa 11, abagabye ibitero bari bitwaje imbunda biroshye mu bigo bibiri bya gisirikari muri gereza ebyiri no muri station ebyiri za polisi basakirana n'abashinzwe umutekano. Kuva icyo gihe abantu 60 batawe muri yombi mu bifitanye isano n'ibyo Perezida Bio yasobanuye nk'igeragezwa rya kudeta. Guverinoma ivuga ko imirwano yaguyemo abantu 21.
Espagne yirukanye mu ibanga abadiplomate babiri b'Abanyamerika ibarega ibikorwa by'ubutasi.
Ibitangazamakuru n'ibigo ntaramakuru bitandukanye byasohoye inkuru kuri uyu wa kane bisobanura ko intandaro ari abofisiye babiri b'inzego z'ubutasi z'igisirikari bafashwe barimo kwiba amabanga. Bashinjwa ko bayahaga Amerika bayanyujije ku badiplomate babiri b'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Madrid, umurwa mukuru wa Espagne. Nabo babahaga amafaranga atubutse. Hashize amezi abiri batawe muri yombi, ariko urukiko rwari rwategetse ko iyi nkuru itajya ku karubanda. Ku wa kabiri w'iki cyumweru nyamara, abanyamakuru babibajijeho Minisitiri w'Intebe Pedro Sanchez. Yirinze kubivugaho byinshi, yemera gusa ko byabaye gatotsi hagati y'ibihugu byombi, maze asoza avuga ko ikibazo cyarangiye. Minisitiri w'Ingabo wa Espagne Margarita Robles na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga José Manuel Álvarez, umukwe n'undukwe, batumije ambasaderi w'Amerika i Madrid Judith Reynoso bamusaba ibisobanuro. Ibitangazamakuru byemeza ko yasubije ko ntacyo abizeho, ariko ngo asaba imbabazi. Bamusabye ko igihugu cye gitahura abo badiplomate babiri, kandi koko Amerika yarabikoze. Ibitangazamakuru ntibivuga amazina yabo n'inzego zabo z'akazi. Bisobanura ko ari inkuru itangaje cyane kandi idasanzwe, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Espagne bombi ari abanywanyi muri OTAN, umuryango wa gisirikare w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Ibihugu byombi kandi bifite ahubwo umuco wo gusangira amakuru y'ubutasi.
Imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas yakomeje kuri wa kane mu mijyi ikomeye mu ntara ya Gaza. Fidelio Ngabo.
Iyo ngwano yabereye mu buraruko bw'intara ya Gaza, aho Israel yatanguriye ibitero vyayo vyo guhonya umugwi Hamas. Ingwano ikomeye yabaye kandi mu gisagara ca Khan Yunis mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zirasatira ikibanza umukuru w'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza Yahya Sinwar arimwo. Netanyahu yatangaje ko bazoruhira kumufata. Iyo ngwano yo kuri wa kane yatumye abasivili batera bahungira kure mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Yahungabanije ibikorwa byo gutanga ifashanyo abanyagihugu bo muri iyo ntara, bakaba bariko barasinzikara kurushiriza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bashitse mu gisagara cya Rafa mu minsi ya vuba. Rafa ni igisagara kiri mu bumanuko bw'intara ya Gaza hafi y'urubibe n'igihugu cya Misiri. Icyo gice cyonyine cy'intara ya Gaza cyatangiwemo imfashanyo zigereranye muri iyi ndwi. Ababa mu gisagara cya Rafa hamwe n'abamenyeshamakuru baho batangaje ko indege z'ingwano za Israel zarashe amabombe muri icyo gisagara mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kane. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas bwavuze ko abantu batari munsi ya 37 bahasize ubuzima. Igisirikare cya Israel kuri uyu wa kane cyatangaje ko abagwanyi b'umugwi Hamas barashe rokete ziturutse hafi y'igisagara cya Rafa.
Murakoze Fidel Niyongabo na Eugene Mukankunshi kuri amakuru avuga hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasiya ya Kongo aravuga ko agace ka Mushakiga gashobora kuba karigaruriwe n'inyeshyamba za 2023 kuri wa kane. Inkuru irambuye jenisho kandi bakomera.
Isantere ya Mushaki iri muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasiya ya Kongo. Agace kari mu birometero 25 n'umujyi muto wa Sake nawo ubarizwa muri iyo teritwari. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 zafashe aka gace mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka zigashyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ubwo zazaga kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu masaha y'igicamunsi amasoko atandukanye yemeje ko M23 yongeye kwisubiza aka gace gahuriweho imirimo. imihanda itatu no kuvuga umuvasake ujarubaya wakaruba werekera Minova mu ntara y'Ikivuyepfo unduje kirorirwe na kicanga mu sheferi y'Abahunde. Bamwe mu bayobozi ba societe civile yo muri ako gace babwijwe rya Amerika ku mushaki yafashwe nyuma y'amasaha menshi imirwano hagati ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23. Abaturage bahunze berekeza mu mujyi muto wa Sake abandi bajya muri centre ya Rubaya. Bwana Mauno Alexi ni umuyobozi wungirije ba societe civile muri groupe ya Matanda.
Baturamukije mu gitondo kare kare turi kumva amabombe abaturage dusanga aho tuvuyemo basigara bari kugwana n'aba FARDC n'abazalendo none muri iki gicamunsi bibaye ngombwa ko aba FARDC n'abazalendo bava mu centre muri amasaha tuvugana M23 niyo yicaye mu centre y'Umushaki.
Nyuma y'imirwano yo kuri uyu munsi abaturage bo mu duce twa Matanda, Rubare, Kadirisha, Karambi na Ngendambuye nabo bongeye guhunga. Mono Alexi avuga ko amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu atewe impungenge n'uko ibintu byifashe muri iki gihe.
Bo urabizi twebwe turi abaturage, icyo tuzi ni uko habaye imirwano ikaze ndetse na ya ndege yasukoye yaje gufasha aba FARDC ariko nabo byakunze. Bo ibyo ni amastrategi y'abasirikare, twebwe turi abaturage. Iyi centre ya Mushaki ni centre iri strategique. Ugiye za Rubaya, za Bihambwe, Masisi zone ndetse ugatraversa ukagera naho bita muri Walikale. Niyo hajyaga hava ibiryo byinshi byo kugemurira umujyi wa Goma. None kubona naho bahafashe vraiment turi kubona biragira impact iremereye cyane ku mujyi wa Goma. Iyi niyo yari inzira isigaye none nayo irafashwe.
Abaturage bakuwe mu byabo bo basanga ko ingabo za FARDC zikomeje kugira ubushake buke muri iyi ntambara.
Babaje cyane biteye n'akababaro cyane kuko urabona ikibazo cya mbere biteye nuko Masisi yose ihagarikwe na Mushaki.
Niyo nzira igiye muri Masisi centre no muri Rubaya hari yabacukura amabuye y'agaciro. Sasa kubona bafashe Mushaki ni ibintu sana biteye ubwoba. Tangare ejo wumvishe bageze mu makariyeri ya minere batangiye gucukura gasanga batwibye amabuye y'agaciro, birababaje cyane. Twasaba guverinema ikora uko ishoboye kose bagashaka imbaraga bakarekana na bira byo barimo by'amatora.
Kugeza ubu igisirikare cya Kongo FARDC ntacyo kiratangaza kubirebana n'ifatwa rya Mushaki. Ariko ubwo twamuhamagaraga kuri telefone, Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, yatwandikiye ubutumwa bugufi agira ati: ubu imirwano irakomeje kandi ingabo zacu zirimo kubyitwaramo neza cyane. Turimo guhashya umwanzi kandi inshingano za FARDC ni ukurinda abaturage. Ibindi bisobanuro turabitanga mu masaha ari buze. Amakuru dukura harimo kubera imirwano yemeza ko M23 igenda isatira imisozi miremire ya Karuba no mu duce twa Minova ku mupaka n'intara ya Kivu y'Epfo. Ubwo aka gace kafatwaga ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, abenshi mu baturage barahunze bajya muri Sake, abandi baza mu nkambi zitandukanye dukanye mu mujyi wa Goma. Jimisho Kurani bakomera. Ijwi rya Amerika igoma.
Mu Burundi mu ntara cy'Ibitoke umugabo yataye umugore we yamutana abana bafite ubumuga. Umugore we aratabaza asaba abagira neza kumufasha. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Aho ni mu rugo kwa Serafine Irambo na w'imyaka 35 bo mu Kenya ziri w'abana batanu, abakobwa bane n'agahungu kamwe, aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon iri nko ku metero 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga, komine Rugombo, mu ntara cy'Ibitoke, mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu cyangwa utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye kuko n'ahamaguru n'amaboko bidakora neza, bakagenda bikwega baraganira.
None ndatufashe turabana batoye papa pegara fumo na uhar tembo no butumwa kandi umutse nawe lakini ko hatalo ko bakanga kwitumira no baniye narimvu ya mukanya.
Abigeme bamugaye bafite imyaka 15 na 17 mu gihagahungu bu kujuje 10 mugahinda gashaka kumwica umupfaso nirambo na yiganije ujya America tubwira ayagowe n'umwiheburo wa murengeye.
Abana bafashwe n'ubumuka papa wabacara abana sinzi n'irengero ryiwe nanje ubu ndagwaye ndarembye ndiko ndiyumvira kongera nanje ndabe ko nabata kuko ntibafise icyo bafungura burira bakarara inzara. Aba banye bahora bafasha
ariko ubona abo nta kintu bafise bamfasha n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura n'inzu tubamo ntihabona n'amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora
nyina wabo bana bagendana ubumuga asaba munyempuhwe wese kumutabara
umwe aryama hasi imbavu zikababara uwundi aguma yicaye uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda agenda yidudagura nkabasaba ko bamfasha kweri bakampa n'agataye ko kuba nodandaza nkaronka icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu
ariko ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 2 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga
yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengero na rimwe ryiwenze iyo yagiye aba bana nahora nshingera agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanje umu ndagwenda arenze nana mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimvye we n'abagenzi be uba kenshi batakuwa amazi
Wepe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arico umubanyi afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama nta kintu na kimwe barose
Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sabavyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubuhoho byaranagakoze yahora nabajana no gusega ubu nibakibajana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu yumviye ko niwe abahereza burabona muna muri kigiye cy'inzara harige barari inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashika bakarari inzara
urunganwe narwo nka Jean Dieu Nizeyimana baterwa agahinda n'umuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika
ndababara vraiment kubona nabirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vraiment mporamba ba kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha mbabo nawe nabakwaye ntakaba bafise icyo yobarondere bakirwa baryamye ahindwe biri ku inzara batashobora kuronka ibyo kurya
ijwi rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetuit Bukuru aserukira urunani rw'amashyirahamwe yajeje wateka k'abana FENADEB mu Rugombo nawe nyine aratabaza
amashirahamwe ajejwe gateka kabana n'amashirahamwe ajejwe gateka kabakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyafasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mbandi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri
Gilbert Manuel Akiza Mustanheri wa komine Rugombo yabwijwe ijya America ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakirwa mu ryango usanzwe ntaho nikora
komine n'ivyo hamagarwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuza ngo bandanye nshaka cyane ko basanzwe ari mu ryango ufise mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba byo tuko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere ko mbere tuzohava turaba inzira byoca mu kugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho woba
ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twasurwumwe twabagenewe kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo muri ico gihugu kandi naho leta yasinyiye amasezerano yubahiriza abagendana ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu muryango no mutuzi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ikinyamakuru The Lancet cyo mu Bwongereza gikora inkuru zihariye ku by'ubuvuzi giherutse kuburira abatuye isi ko imibare y'abantu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe ziyongera ku nshuro zigera kuri 400% mu mwaka wa 2050 Temistocle Mutijima
Raporo nkimaze gushyirwa hagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka wa 2050 Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya iyo raporo ikaba yitwa The Countdown igihe kiregereje iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyo raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga miliyoni 500 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musiki gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya Celsius. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice bitanu ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice bitanu ku gipimo cya Celsius.
Urakoze Temistocle Mutijima, mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Iwanyu mu ntara
mu ntara ya Bumonge mu rwa mukuru w'iyo ntara hakorerwa imirimo y'uburobyi haravugwa isuku nke kubera ibura ry'imisarane. Hari impungenge ko hakwaduka indwara z'ibiza. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Ndayishimiye.
Ushitse kumwe hawa Rumonge usanganirwa n'amajwi atandukanye, imifunda y'amazi asesa ku musenyi no ku mato. Aya bafundi baba bariko barasanura ubwato canke bakora amamoteri yabwo bagira ko bayatsa kugira bumve ko yakize. Induru z'abana baba bariko baroga mu mazi izaba ari mu isoko y'imboga mbisi zigurishwa aho ku nkengera za Tanganyika mu gitondo. Hari indagara zanikiwe ku buyungiro bwubatswe aho ku musenyi. Abapishi bariko barategura imfungurwa z'abarobyi, bamwe bota imikeke abandi batetse ku mashiga ibyo abarobyi bafungura abavuye mu kiyaga abagakoresha inkwi. Harubatswe kandi utuzu tw'amahema dusamburwa iyo igikorwa cyo kuroba gihagaze. Ni muri utwo tuzu abarobyi bajyamamwo kandi bakabikamwo ibikoresho bitandukanye by'abarobyi. Ku ibarabara ryubakishijwe amabuye rimanuka rivuye ku kaburimbo rije Bujumbura co kimwe no ku mpera z'umusenyi wa Tanganyika haramaze adandarizwamo ibikoresho by'ikirobyi n'ibifungurwa abarobyi bakunda gukenera. Amazamo amwe yaho ku nkengera za Tanganyika hano Musaka kuko yabomowe n'amazi ya Tanganyika igihe kiyaga caduga muri kino gihe atabantu bayabamwo. Kuri uwo mweha harababa bariko baroza amakinga n'amapikipiki hamwe n'imiduga. Abakenyezi bamwe bo mu gisagara ca Rumonge bariko barahamesurira, abandi bariko barahogereza ibyombo. Abana nabo bari mu munezero ntangere kuko bariko baroga Tanganyika. Ikitagaragara ho kiyaga n'utuzu twasugumwe abarobyi abaje kurema isoko abahirigwa batunze indagara zanikiye canke abahadandariza ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha iyo bafashwe n'umusonga. Mu gitondo uri kurahaca bisaba kurikanura, urashobora guhonyora umwanda mukuru ubufukishije umusenyi baba bitumyeho mu ijoro. Abarobyi bo kuri uwo mwe habaremera ko ikibazo caho bihagarika kiri mu bibahanze. Umurobyi ati:
Keshi tukumye kuhirira twigira mu ikontineri ginaho cyacaye tukikingira ibyo byasambutse nta handi dufise tuca nta hariho kukubwira aho mu mpango zonyine bakwemerera.
Mugenzi we babanaho kumwe hawa Rumonge nawe ati: turariha kugira turonka aho twihagarika.
Ukuntu kesi bigenda turi ngaha twifasa ngaho kwa Mutama Wero umuntu akariha amajanabi yego cyane na dosi ziriyo ukeneye koga uriha amajanabi. Mu bisanzwe iyo tutari hafi turi nko mu site gutembera nkaharuguru kukaburiye aho buteramiye twari tuziriho barazifita arugara ugiye acaguye ifunguro kuguru ukifasa nyuma akaturi amazana birageze kwituma
abo burevyi bati ari naho tuja gusabaho wihagarika kumuhana abakakwanyira
byanse ugenda gusaba kumuhana ngaha kumyana kana naho nyine batakuzi umva ntibasobora kuguha ngikunda amakenga turafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwa rafran urabona ni naha kutangana kimwe nameze misafu ni myinshi ico dusaba nka komitiro ngo ikiro vy'icanke nabandi bo babizezwe kuba tuzanira utuzi twasobora kwiherera mu ngaha
aho rero niho hava kwihagarika aho babonye toyi Gabriel arongoye runanirwa barobyi mu Burundi aremeza ko imyeha nka yose yabarobyi kukiyaga Tanganyika atagira utuzu twasugumwe kuvaho amazi Tanganyika adugiye
kumyeha y'uburobyi nka hose murabona yuko twatewe n'ikiza cy'umwuzurira kukiyaga Tanganyika aho wasanga aho twubase utuzu twasugumwe hose twarasambuze twaratwawe kubera yuko ikiyaga caraduze kirarenga hafi imetero ijana na cyasikanye imetero ijana itanu birumvikana rero yuko ahantu hari harubatswe utuzu twasugumwe nka hose nka henshi twarasambuze twaratwawe
ugo runani rw'abarobyi rwarashikirije ico kibazo abarongo ya makomine ari ku nkengera za Tanganyika kandi barizeye ko ayo makomine afise imyeha y'uburobyi azokumva kamo babateye ariko intambamyi zo kuronkaho batwubaka ziracahari nk'uko bishikirizwa na Toyi Gabrieli
ariko ikibazo naho ubwo buryo bwoboneka naho amakomine yogira ico afashije gakubaka utuzu twasugumwe hari imyihe imwe imwe usanga ari kigoye kuronka ikibanza cyo kubaka mu twintu twasugumwe kuko aho koze gatoya ucabuma ngo hanahe wanje aho koze gatoya uvumengana mu iparasera y'umuntu rero niyo ni ntambamye twetubona
Baba barobyi yabo wabaserukira bose barafise amakenga ko kubera ubwo bukene bwaho bihagarika bishobora kubatera indwara ziva ku isukurike mugihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twasugumwe kuri uyu wa mbere z'ukwa 12 aho mu rumonge ku civugo kivuga kiti twihutishe impinduka zidushikana ku isuku ritunganijwe neza kandi rikingiye umuhanuzi ntayegerezwa muri ubwo bushikiranganje yamenyesheje ko abarundi 2.2% ku ijana baciyagarika mu gisanze intara ya Kayanze ya nyuma ifise ingo 15 ku ijana zifise utuzu twasugumwe twa kijambere Bujumbura mu gisagara niyo ya mbere igeze ku ngo 46% ku ijana bafise utuzu twasugumwe nk'utwo kubijanye n'utuzu twasugumwe tubaye abaye Karusi niri imbere ku bice 82% ku ijana nayo Bujumbura mu gisagara bakaba bageze kuri 65% ku ijana Nestor Girukwishaka umuyobozi w'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganje mu byo bujeju harimo amazi igihe yashikiriza ijambo ryo guhimbaza uwo munsi yamenyesheje ko henshi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi harimo n'amashuri atatu z'utwasugumwe tuhabazwa utuhari natwo usanga tutagirirwa isuku co kimwe no mu ngo zimwe zimwe ibyo rero ni ntanduruko yirandagata y'indwara ziva ku isukurike ariko leta irafise umugambi wo kubaka muri ibyo bibanza utuzu twasugumwe mugabo mu mihana abantu bo kwime
Tumenye ko amazi masabano atamara imvyo. Tureke kwa matuzeri nze kuko nta leta canke ishirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twasugumwe mu ngo iwacu ntibishoboka ivyo.
Uwo muyobozi ajeje ubyisuku n'isukura ahimiriza ahubwo abarundi gukoresha utuzu twasugumwe kuko inyungu itari ku magara meza gusa.
Mu myaka iheze ibivuye mu tuzu twasugumwe byafatwa ko ari ingorane. Mu bihe bya none iyo mbono yarahindutse kuko ubu benshi kandi henshi ku isi n'aho iwacu tudasigaye inyuma abantu barijukiye cyane kubyaza umusaruro ibivuye mu tuzu twasugumwe mu kubikoresha nk'ifumbire cyo umwimbo ukiyongera
Nestor Girukwishaka umuyobozi w'igisata kijeje isuku n'isukura yarongeye koko mutuzu twasugumwe hashobora kuva umwuka abantu bakoresha mu gucana amatara canke guteka ibifungurwa
urakoze Thierry Ndayishimiye hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara bashimikwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'urimi gakondo dore umugani uyu munsi gucakunda n'indyarya no gusigira abana impyisi ugasinzira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana